Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Njuti banywanye ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yatangiye gutekereza ku itegeko nshinga ryawo.
Umurundi, Uganda, Kenya, Tanzania, abanyarwanda tuhurira kuri byinshi cyane gusa umuryango umwe, ubu rero twifuje yuko ukwandikwa itegeko ku buryo bw'ubuhinga akategeko bujya nta gikoma.
Uyu ni Serge Ndikumana ukuriye abahagarariye u Burundi mu itsinda ry'abahanga ba EAC barimo rero biga itegeko nshinga ry'uwo muryango. Mu Rwanda umumotari Nyirinkindi Isa wo mu karere ka Gicumbi yarazimiye. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Nshuti zacu ariko nk'uko mubiza makuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Tomati yahere mu biyaga binini nyene. Ibitero bibiri byabereye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahitanye ubuzima bw'abantu 14 barimo umutegetsi wo muri leta ya Kongo, nk'uko amakuru atangwa n'abo muri ako karere yabivuze ejo ku munsi wa gatatu. Abarwanyi bakekwa kuba abo muhari wa FDLR nibo ngo bishe uwo mutegetsi, umukenyezi wiwe hamwe n'abana babo batanu mu gisagara cha Bukoma mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko ku munsi wa kabiri, nkuko byashikirijwe na Eugene Gwanze umunyagihugu yavyiboneye. Muhari FDLR ukorera mu ntara z'uburaruko n'umanuko bwa Kivu, ahakorera kandi n'indi mihari yitwaje ibirwanisho. Muri Leta Zunze za Amerika, umukuru w'inamashinga mateka Nancy Pelosi ejo kwa gatatu yarasinye ibirego bibiri vyagirijwe Perezida Donald Trump vyongera birarungikwa muri Sena kugira imburano zizoce zitangura mu ndwiza. Inamashinga mateka ya Amerika yegetse ivyaha bibiri kuri Trump mu kwezi guheze. Yagirijwe gukoresha ubutegetsi arimwo kunyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa vy'abashinga mateka. Imburano abademokrate bifuza ko Perezida Trump ava ku butegetsi zikazotangura ku munsi wa kabiri kandi zishobora kuzomara indwi zitari nke. Perezida Trump yavuze yamavuga ko atacaha yakoze kandi ariko ahigwa nk'umurozi. Muri Amerika kandi Perezida wa Amerika Donald Trump hamwe n'icegera cy'umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Liu He barasinye igice cya mbere cy'amasezerano agamije gutorera inyishu ibibazo byo guhanahana ibidandazwa byari bimaze amezi 18 hagati y'ibyo bihangange bibiri mu by'ubutunzi ku isi. Perezida Trump yashikirije ko ari amasezerano azozanira inyungu impande zose uko ari zibiri kandi azotsimbataza amahoro ku isi. Mu gihe abakuru b'amahinguriro muri Amerika bashima ayo masezerano, abategetsi b'abademokrate bo mu nama nshingamateka bo bavuga ko atashoboye gutorera inyishu ibibazo bikomeye byari kugirira inyungu abarimyi hamwe n'aborozi hano n'abakozi hano muri Amerika. Igihugu cha Misiri na Ethiopia ntibarumvikana ku matati bafitaniye ku rugomero rwo kuruzi Nile, naho Perezida Donald Trump asaba gushika ku masezerano azobungukira bose. Igice cy'ibiganiro kirongoye na Leta Zunze za Amerika cyabaye ejo ku munsi wa gatatu kikaba cyabayemo intambuko, ariko ntibashoboye gusinya amasezerano kuri ku itariki ya 15 y'ejo nk'uko impande zari zaravyemereranije mu kwezi kw'11. Misiri, Ethiopia na Sudani baterekanya kongera guhurira i Washington mu matariki ya 28 na 29 kugira barabe ko bofundika amasezerano. Igihugu cya Canada cyashikirije ejo kwa gatatu ko kigiye kwinjira mu mizi kandi kigakora kugira kimenye ivyabaye igihe indege yahitana abanyagihugu bacu 57 muri Irani. Abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu ba Canada, Ukraine, Sweden, Afghanistan n'Ubwongereza bose baburiyemwo abanyagihugu babo bategekanya guhura kuri uyu munsi wa kane i Londres mu Bwongereza mu ntumbero yo kuremera abategetsi ba Irani bemere gukorana mu matohoza. Mushikiranganji wa mbere wa Irani wa Canada Justin Trudeau yavuze ko leta yiwe itekanya gusaba Irani gushumbusha imiryango y'abanye Canada yaburiye ababo muri iyo mpanuka. Kuvuga kuri makuru nyene, perezida wa Iran Hassan Rouhani ejo ku gatatu yahamagariye abanyagihugu arongoye gufatana mu nda kandi yemera ko hakwiye kuba ibihinduka mu buryo igihugu kirongowe. Abishikirije inyuma iyo myerekano ya Yurutavana ko yabashavujwe n'iyo ndege ya Ukraine yarashwe. Rouhani yashikirije kandi ejo ku gatatu ko abanyayirani bakeneye ko bose baserukirwa mu butegetsi, agasaba abajejwe matora muri ico gihugu kwemerera abavyifuza bose bagahabwa uburenganzira bwo kwitoza. Naye igihugu ca Albania cashikirije jo kwa gatatu ko cirukanye abadiplomate babiri ba Iran congera gishikiriza ko batagikenewe ku butaka bw'ico gihugu. Abadiplomate aribo Muhammad Arzi na Sayed Ahmad Hussein bagirizwa gukora ibikorwa bitekubiri n'amategeko agenga imigenderanire n'andi makungu. Bagirizwa kandi kubangamira umutekano w'igihugu no kuba barakoranye na General Qasem Soleimani yahoze mu gisirikare cha Irani aheruka kwicwa n'igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bubaye ubugira kabiri mu mezi 13 igihugu cha Albania cirukana abademokrate ba Irani.
Aloyizi Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri YouTube VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Bufaransa, urukiko rw'ubujurire rw'i Paris rwatangiye gusuzuma icyifuzo cy'ababuranira umuryango wa President Juvenal Habyarimana, basabye ku icyemezo cyo kuburizamo ikirego kubakekwagaho guhanura indege ye cyasubirwamo. Venuston Nshimiyimana mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza araduye inkuru irambuye.
Urugereko rw'ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire ruri mu mujyi wa Paris kuva ku gicamunsi kuri wa gatatu rurumva impande zombi ku kibazo cy'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana muri Mata 1994, igikorwa gifatwa nk'imbarutso ya jenoside yabereye mu Rwanda. Uruhande rwa mbere n'urw'imiryango y'abaguye muri iyo ndege basaba ubutabera gutesha agaciro icyemezo cyafashwe umwaka ushize kuri 21 Ukuboza 2018 n'abacamanza bagenzi ibyaha by'iterabwoba Jean-Marc Herbeau na Nathalie Pou. Icyo cyemezo kivuga ko nta ugomba gukurikiranwaho icyaha mu bakekwaga. Urwo ruhande rufite abantu batatu b'abanyamategeko barwunganira. Urundi ruhande nurwo bakekwaho icyo cyaha ruhagarariwe n'abanyamategeko babiri. Mu gihe kingana hafi n'isaha imwe n'igice habanje kwibutswa ibyabaye, hakurikiraho ukumva ande zombi, nyuma umugenzacyaha wa leta akaza kugeza ku rukiko umwanzuro w'ibyifuzo. Ikimiryango yabaguye mu ndege ishaka nuko urugereko rw'ubugenzacyaha bwakwemeza ko hakongera gukorwa iperereza ryimbitse cyangwa se hakabaho urubanza rwacibwa n'urukiko rwa rubanda. Gusa rero amakuru yizewe Ijwi rya Amerika ryabashije kumenya avuga ko umugenzacyaha yasabye ko urugereko rw'urukiko rw'ubujurire rwa kwemeza umwanzuro w'abacamanza Jean-Marc Herbeau na Nathalie Pou. Umwanzuro uvuga ko nta ugomba gukurikiranwa ukaba unyuranije n'uwari warafashwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière wemezaga ko hari abantu 9 b'ibyegera bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagize uruhare mu guhanura indege wahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ariko ingingo z'amategeko yari yubakiyeho zanyeganyejwe muri 2012 n'impuguke zagiye gukorera iperereza mu Rwanda muri 2010 ziri kumwe n'abacamanza Mark Trevidic na Nataripu mu cyegeranyo bakoze bemezaga ko ibisasu byahanuye indege byarasiwe I Kanombe mu kigo cya gisirikare cyacungwaga n'ingabo za leta y'icyo gihe ubwo hari hashize umwaka umwe muri 2009 akanama kayobowe n'umunyamategeko w'umunyarwanda Mutsinzi kakoraga iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana kemeje ko yarashwe n'intagondwa zashakaga kumwikiza ngo kuko yarazibangamiye nubwo umucamanza Jean-Marc Herbeau yeretswe muri 2018 icyegeranyo cyakozwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda kemezaga ko indege yarashwe n'abasirikare b'umutwe wari w'inyeshyamba za FPR Inkotanyi Jean-Marc Herbeau yaba yarasanze imyanzuro idahwitse maze yanga gutangiza irindi iperereza nibutse ko muri 2006 umucamanza Jean-Louis Bruguière amaze gusohora impapuro zo gufata abantu 9 ibyegera bya Perezida Paul Kagame leta y'u Rwanda yahise icana umubano ushingiye kuri za ambasade n'Ubufaransa imirimo y'urugereko rw'ubugenzacyaha mu rukiko rw'ubujurire irabera mu muhezo icyemezo kikaba kizashyirwa ahabona nyuma y'iminsi itari mike Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi ry'Amerika Radio Yanyu
Mu Rwanda mu karere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru umugabo witwa Nyirinkindi Isa amaze amezi 3 yaraburiwe irengero urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwabwiye Ijwi ry'Amerika ko rwakiriye ikirego cy'umuryango we Eric Bagira ubusa yakurikiranye iyi nkuru
Mu kiganiro hajwi rya Amerika Madame Furaham Kafaranga yavuze ko yabuze umugabo we kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize wa 2019 Mukafaranga utuye mu kagari ka Kigabiro umurenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda avuga ko abaturanyi bari bo babanje kumubwira bakekeranya ko umugabo we bwana Isa Nyirinkindi yaba yabuze Abona bo ngo babishingiraga kukuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro Madame Beatrice Uwamariya yarahamagawe n'umuntu ngo amubaze imyitwarire ya Nyirinkindi watwaraga abagenzi kuri moto ibyo ngo byateye mu kafaranga kubaza gitifu w'akagari maze nawe ngo amwemerera ko koko yavuganye n'uwo muntu wakoreshaga telefone ya Nyirinkindi mu kafaranga yabisubiriye ijwi rya Amerika
ubwo rero ngewe nabimenye nkuko bari mu isantire nyine bamwumvisha avugana n'uwo muntu yaje ambwira atari ku muntu wawe ibyo byose bamufashe aho kugira ngo ngewe numve amakuru reka mbaze uwo bahamagaye numve ngewe narabyutse njya kumureba ndamubaza arambwira ati yewe ati uko wabyumvishe ati kubera ko babivugiraga mu bantu benshi uko mvuga banyumva ati nuko nguko byagenze nawe asubiramo nk'uko mbikubwiye
mukafaranga avuga ko nyuma yo kumenya amakuru y'ibura ry'umugabo we yatangiye kumushakishiriza ahantu hatandukanye harimo no mu buyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB
nyine yavuye mu rugo agiye mu kazi I Kigali noneho ahageze ngo afatwa ngo n'umuntu uwo muntu rero wamufashe ahita ahamagara gisifu w'akagari ariko akoresheje telefoni ye nyine noneho aramubaza ati se wowe umvugisha urindi undi aramubwira ati ngende umupolisi ukorera kuri sitasiyo y'Inyarugenge noneho ubwo uko yakamubwiye yamubajije utubazo twinshi amubaza ngo ese ngo uyu muntu wawe ngo umuzi uti ati ngende umuturage usanzwe asisanzwe nzi ko ari umumotari usanzwe dutwara se yaba yarabaye umusirikare ati hoye ntabwo yigeze abana umusirikare ati narakoze defense yigeze abarokore defense ubwo arangije aramubwira ati amakuru nashakaga naya ahita akupa telefoni ubwo rero nta kindi nakoze naratashye ngeze mu rugo numva ko ari ngombwa guhita mbisikiriza RIB ngo ku wa mbere nibwo yagiye kuri RIB y'umurenge nyine ndabibabwira barambwira batigiye na buriya tuzareba tuzamenya amakuru tukubwire
mu gushaka kumenya koko niba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro mu karere ka Gicumbi yarahamagawe n'uwo bivugwa ko yamubwiye ko yari umupolisi kuri sitasiyo ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali twashatse umunyamabanga nshingwabikorwa kuri telefone ngendanwa ye ntibyadukundira gusa harandi makuru twamenye ko ari mu kiruhuko cy'akazi bwana Sylvestre Nkundabera umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi yaduhamirije amakuru ko bwana Nyirinkindi yabuze kandi ko bamenyesheje inzego z'umutekano
iyo tubuze umuntu w'umurenge dufata amazina ye twashyikiriza polisi kugira ngo izakurikirane
polisi hari icyo yari yabatangariza kuva mwabikora undi muyobozi mu murenge wa Bukuru utashatse kumvikana mu itangazamakuru yatubwiye ko koko mu nama z'umutekano bakoraga mu bihe bitandukanye umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigabiro yatangaga raporo z'uburyo yahamagawe n'uwo wamubwiraga ko ari umupolisi amubaza ku myitwarire ya Nyirinkindi kubera impamvu z'umutekano we yadusabye kubika imyirondoro no kumuhindurira amajwi
Mugira ko nta kibazo abana n'abaturage neza kuva icyo gihe rero uwo nguwe yise akupa telefoni nikongera kuvugana nawe ariko yaduhamagaraga n'ubundi akoresheje nimero ya Nyirinkindi ise kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumuca iryera amakuru yaje natwe twagendaga twumva gutyo avuga ngo ari kuri sitasiyo ya polisi iri i Kigali ubwo rero nawe twakomeje gutegereza twifashisha na polisi kugira ngo badufashe gushaka uwo muntu
tuvugana n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kuri iki kibazo rwatubwiye ko rwakiriye ikirego kandi ko ruri kugikoraho iperereza mu ibanga Madame Marie Michel Umuhoza ni umuvugizi wa RIB
nasanze ikirego twaracyakiriye
yego
ndetse n'iperereza ryaratangiye irimo irakorwa
ariko ku buryo mwaba muzaho aherereye se
ibikorerwa mu iperereza bitangwa ibikorwa mu ibanga ntabwo twabitangaza ariko urego we babimubwira ariko barimo baragikoraho
naho madame Mukafaranga we agakomeza gusaba inzego zibishinzwe ko zamugaragariza irengero ry'umugabo we
basaba ubufasha kugira ngo amudushakishirize
ese ubwo mufite icyizere ko yaba ariho
none se ko twabibwirwa n'iki na nyine kubera kwiringira imana ubwo turumva ko ariho
kuva bwana Nyirinkindi yabura umuryango uvuga ko na moto yatwaragaho abagenzi batazi irengero ryayo kuva mu mpera z'umwaka ushize kandi wa 2019 kugeza n'ubu hakomeje kumvikana bya hato na hato baburirwa irengero imbere mu gihugu bamwe banafatwa imiryango yabo ibibona ariko inzego zikavuga ko bitazwa aho baherereye eh bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Burundi abasirikare 12 bo mu mutwe w'ingabo urinda umukuru w'igihugu batawe muri yombi nyuma y'amasasu yumvikanye ku cyumweru igitega umurwa mukuru wa politiki mugenzi wacu Eloge Wilika neza wo mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aratugezaho iyi nkuru
Abasirikare bahagaritswe ku munsi wa mbere w'indwi itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Amakuru y'u Rwanda rya Ronse yemeza ko batawe muri yompi n'urwego rujejwe iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Isoko ryacu yemeza ko bagizwe n'umukuru wabo Zakarine Bigira afite ipete rya kapitene, igisongerezi gifite ipete rya Juda Major Fabien Duwayo hamwe n'abasirikare bato bato. Isoko gizewe n'amakuru y'u Rwanda ryahawe no kwifatwa rya abasirikare rishobora kuba ryaturutse ku masasu yumvikanye ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cy'Igitega mwijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere. Abafashwe bose baciye bajanwa kugirwa kw'amatohoza ku kirimba cy'ingozi mu buraruko bw'igihugu. Bamwe mu basanzwe bakurikiranira hagufi ikibazo cy'umutekano ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega babwijwe ijya Amerika kwa abasirikare batari basanzwe bakorera ku kirimba cy'Igitega. Bemeza ko bari bahazanywe mu mpera z'umwaka bitewe n'ikoraneye umuryango wa President Pierre Nkurunziza wari kugirira muri komini Taba iyo ntara ya Gitega. Sebarundi yataha kuri ico kirimba nyuma y'ibikorana. Ubundi kirimba cy'Igitega kirindwa n'abasirikare bava mu makambi y'ibatayo ya gatatu y'abakomando n'iya 22 ya Blende z'Igitega nyene. Gushika ubuntu biramenyekana neza icaha canke amakosa bakurikiranwa ko. Igisirikare cy'u Burundi ntacu cigaza kibivuga ko ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ibijanye n'ifatwa ry'abasirikare rihamagara umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke. Telefone ntiyitaba ariko mu nyuma yatwishuye ubutumwa ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Yagize ati ayo makuru baguhaye siyo namba, nta bantu bafashwe, nta kintu nk'ico kizwi mu rwego rwo kwivuna abansi b'u Burundi. Yongeye ko ati iyo hegereye amatora havugwa byinshi by'ibinyoma byo kuzimiza bene gihugu no gutera umutekano muke mu gihugu. Harazindwi zibiri umusirikare wo mu ikambi ya 22 ya Blende yari mu bacungera kirimba cy'Igitega atowe ikiziga ku musozi uri hafi y'igisagara cya Gitega. Bamwe mu bahaba bavuze ko yo bari yahuye abandi ko yanizwe. Izi mpari zatumye atateka rya gisirikare hambanwa. Umuryango na bamwe muhanira agateka kazi na muntu nka Pacifique Ninahazwe atwashyira hamwe Fokodeta cyemewe mu gihugu ariko rikomeza amatohoza kubabarirwa irengero basavye ko amatohoza yimbitse. Amatohoza ya mbere yakozwe n'Inyamiramabi yo bayerekanye ko yishwa nizwe. Ku itariki ya gatatu naho ku kwezi haburi irengero umwe mu bacungerera ubuzima mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Umuryango wiwe wabwitangaza makuru ko muheruka irya nyuma kuri iyo tariki yavuga ko agomba jiwabo muri komine Ruyigi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi mu karuhuko. Igipolisi cyamenye yesheje ko cyatanguje amatohoza. Kuri ubu kiramaze kubona uduce yagira acamwo gifatiye ku bibanza telefone yiwe yabonetsemo ku murongo. Roje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC washyizeho itsinda ry'abahanga bo gutegura itegeko nshinga rizawugenga. Batangiye guhura n'abaturage b'ibihugu bya EAC kugira ngo babasabe ibitekerezo byabo kuri iri tegeko nshinga. Ubu muri iyi minsi bari mu Burundi. Serge Ndikumana akuriye abahagarariye u Burundi muri iri tsinda yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe arasobanura aho ibikorwa byabo bigeze.
Umugambi wifuzwe n'abakuru b'ibihugu kuva mu nzego zitandukanye haba inzego z'abashikiranganji, inzego z'abahinga n'urwego rukuru rw'abakuru b'ibihugu ivyariyumviriye bashika ku ntumbero yuko hoba ukwandika ivyizwa shingiro ryoza rikuza itegeko rihari rigenga umuryango bita treaty. N'akare burya Umurundi, Umuganda, Umukenya, Umutanzania, Abanyarwanda duhurira kuri byinshi cyane gusa n'umuryango umwe. Ubu rero twifuje yuko ukwandikwa itegeko kuko mu buryo bw'ubuhinga atategeko burya nta gikorwa.
Mugejeje hehe ubu none?
Dutanguye itsinda novuga rigira gatatu. Itsinda rya mbere kwari ukumvikana neza ukuntu iryo bwirwa shingiro yokuandikwa insinga zakari yokuwa kuonda insingi kwa insingi afisi tambatu zizo kuwa kigwa kwa umudiango tugenda tukishimikiza ijibu wa mwenge kwa kuye muhindi midiango jano hino insinga gara tatu ni idio kubaza awe negi ugu hivyo mviro bodu terera tukaraba ama kenga mwa fise mwurundi mtugibu chambele kanguye hajimatuwe mwugilugu tuurundi tuzasiza mwundi lugu vjose kushikasu ya angije ni mwanya jikogo shogu kumara umanya wa mezo tandatu wa mezo shumabili hivyo anino ujo tuzote tularoha
umrigyango mwebuga Afrika ugizuwe nimi hugu bitandu kanye itchari trotrose trefitie ibigiri zwa nshingiro gyatro nikinu kizo kuru hakomu huliza hamwe mkavuga muti idino ibigiri zwa nshingiro gyo genga ibi hugu vjose bidimli akakareri
Nili zao koro haa aliko jewe nati umivu tambuga nina hawa hizo wawe enchi na atikora. Ijiko meye chambere nuko du fise inumbiro nyamukuru ya tanzwe nina ama ywa kuru vidi hugu vigize akarele kafika uma yubu seruko. Icho nicho gituma ibinu unkavyose nizo higu mnyeri zao koro haa. Kuko abadu tunigitukoba kwa hawa hinga nivo venecho nukunga nivo ba hadari ye ibi huku. Abo lero maragiye hamge, marabuga batiye kadutere ina hamge. Tuka avye, au tugeze, ila kwe kutiye ina hamge, tuka genda kumujango, ugenda ugana umujango, ume uyiyunze. Mwona barabrago nye yuko, abantu bagiye hamge, bagiye nguvu nyinshi, bagashika kubi nungira kamarukandi vii huuta. Uja yo ushaka kugenda vii huuta, ulizana. Ariko ishaka kugera kure ugara nabandi
uno munsi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yakiriye uwo murugwi yahaye umubonano uwo murugwi w'abahinga bari ngaho mu Burundi yababwiye yuko igihugu kibanye cy'u Rwanda yavuze ko kitabaniye neza u Burundi bishora kuba imwe mu ntambamye kudashigwa mu ngiro y'uwo mugambi nk'abahinga bari kora utegura muravyibaza kwiki
ibyo ni cyo umukuru cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yavuze n'ibyo ya garutse ku nturo zitarine igihugu kibanyi cyateye igihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cy'u Rwanda rero twahoze tubana neza ariko hariho akaciyemo ariko tubaza yuko abahinga bariko bararaba ukuntu byogenda ibyo nshinga tuzokwandika turize neza ko izo baririmo ingingo zitari nke zituma aba bana biba ngombwa ko babana neza
ego imbere ko tubandanya kino kiyago kuvyibwirizwa nshingiro reka mbanze nibutse gato kuri ivyo vy'ibitero muvuze u Rwanda go bagwaragize mu Burundi ubutegetsi bw'u Rwanda bwo kwijo rya Amerika bwakomeje kubihakana akatari gake nuko rero hanyuma hambavu y'iyo ntamba myicuka kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi hariho nibindi mwifuza gushika ko nko gushaho amaheramwe guhuza imipaka kuba isoko rimwe mu bwisanzure n'ibindi ariko uwo murugambi nawo nyene harabibaza bati uzoshoboka gute mu gihe Uganda n'u Rwanda bitagenda neza u Rwanda n'u Burundi ntibigende neza ntimumva ko impinga ikiri ndende icari trihutigwa kwa rukubanza gukura ico cuka kibi imbere yo kuja muri iyo migambi itandukanye
n'icyo n'ubu ico duha Imana kadufasha n'icyo kibazo hagati y'u Rwanda n'u Buganda kikava ikibazo hagati y'u Rwanda n'ubundi kikahava twebwe n'abahinga twaba twugururiwe imiryango mu buryo budasanzwe kuko n'intambamyi nyine mu ntambamyi yotuma igikorwa twebwe cy'abahinga cyo kwandika ibyiza nshingiro kica kigenda buke buke n'uko nadindira kikanadindira
mbega u Rwanda rwarungitse abahinga ngaho i Burundi kugira ngo bifatikanye n'abandi mu gutegura ivyo bikorwa bitandukanye
oya nibaza ko abagize ngira ngo utugorane muri utwaronse nuko bashobora kuba barondeye impusha zatevye hanyuma bigasa bituma ngira ngo inzego zitange impusha zidashobora gutanga izo mpusha mu mwanya ukwiye ntibashoboye gushika mu nama y'uno munsi
Diane Nininahazwe na Serge Ndikumana murakoze Ndikumana akuriye abahanga b'u Burundi mu itsinda ry'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yase barimo baganira n'abanyagihugu abenegihugu ku mushinga w'itegeko nshinga ry'umuryango Shuti zacu ndabashimiye cyane rwose mugira umunsi mwiza mukomeza kugubwa neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika cya kiganiro cyanyu saa 10 muri isanga ikibacike. Murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.